Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora. Tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira icyo gihugu guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko nta butabera ku mpfu zidasobanutse, kandi ko bamwe mu bafunzwe bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Ni muri raporo yashyizwe ahagaragara ku wa kane w'iki cyumweru. Kigali, Eric Bagirubusa.
Muri iyo raporo ngufi, umuryango Human Rights Watch wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uravuga ko abategetsi b'u Rwanda bagombye kurekura umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan, kandi bagahita bakora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch ivuga ko kuva umwaka ushize 2023 abategetsi b'u Rwanda batabasha gukora amaperereza ku rupfu rudasobanutse rw'umunyamakuru John Williams Intwari. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari avuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera kuri urwo rupfu rw'umunyamakuru waruzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru bo mu Rwanda batangira umwaka bari mu rwijije. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kurushaho kuba bubi, keretse nihagira icyo ubutabera bukora mu bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Afite ibikomere mu gahanga agaragara nk'ufite intege nke, Niyonsenga yabwiye urukiko i Kigali mu kwa mbere kwa 2024 ko afungiwe mu mwobo uhora ujenga amazi atabona, kandi ko ahora kubitwa nk'uko Human Rights Watch bisobanura. Yavuze ko mu rubanza rwe nta butabera yiteze kuko mu myaka itatu afunzwe mu buryo bwa kinyamaswa nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byabitangaje. Amategeko mpuzamahanga abuza ko hari uwafungwa mu buryo bwa kinyamaswa, kandi ko inkiko zagombye guhagarika ibyo bikorwa. Niyonsenga wayoboraga Ishema TV ndetse n'uwari umushoferi we Fidel Komezusenge batawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa kane kwa 2022. Ni nyuma yo gutangaza amakuru ku ngaruka z'icyorezo COVID-19 ku baturage. Barezwe ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'ubunyamakuru ndetse no kutubaha ibyemezo bya leta. Bombi bagizwe abere mu ntangiriro za 2021, ariko ubushinjacyaha burajurira aho Niyonsenga yongeye gutabwa muri yombi mu mpera z'uwo mwaka ku cyemezo cy'urukiko rukuru i Kigali. Kugeza ubu urubanza rwe ruri mu rukiko rw'ubujurire aho asaba kurusubirishamo ku mpamvu z'akarengane. Mu ifungwa rya Niyonsenga, Human Rights Watch yakomeje kubona amakuru yizewe y'abantu batandukanye yemeza ko bamubonanye ibikomere ku masura ndetse no ku mubiri, kandi ko avuga ko akubitwa kenshi. Abacamanza ntacyo bakoze kubiperereza cyangwa gutegeka ko byahagarara. Niyonsenga n'abanyamategeko we banabwiye urukiko ko abamurinda bafatira amadosiye yagombye kumufasha mu rubanza rwe. Ufatiye kubiboneka mu miburanire, abanyamategeko ba Niyonsenga babwiye urukiko ko iyo bagaragaje icyo kibazo ku bategeka gereza basubizwa ko adafite uburenganzira kuri dosiye ze. Gufatira ayo madosiye byabaye rusange cyane ku manza za politiki. Urukomatane rw'inyerezwa n'impfu zitavugwaho rumwe no gutera ubwoba ndetse no guta muri yombi abanyamakuru ni uburyo bwiza butuma abanyamakuru barushaho kwiniga mu Rwanda nk'uko umuryango Human Rights Watch ubivuga. Ntwari yari umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda watangazaga inkuru zikomeye zivuga ku buzima bw'abanyamakuru bafunzwe ndetse akananenga ubutegetsi, cyo kimwe na Niyonsenga. Mu kwezi kwa mbere tariki ya 19 mu mwaka ushize w'2023 nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje ko Ntwari yapfuye azira impanuka zo mu muhanda ku Kimuhurura mu mujyi wa Kigali, kandi ko umushoferi wari utwaye iyo modoka yatawe muri yombi. Ariko ubutegetsi ntibwabashije kugaragaza ahantu hanyaho iyo mpanuka yabereye. nta namakuru yisumbuyeho bwashatse gutanga impamvu urupfu rwa ntwari rudasobanutse zirumvikana ku bwa Human Rights Watch yakunze guterwa ubwoba no kwibasirwa n'ibitangaza makuru byegamiye kuri leta kandi yahoranaga ubwoba ku mutekano we akabibwira inshuti ze z'abanyamakuru n'abashakashatsi ba Human Rights Watch kugeza ashatse guhunga nubwo Rwanda rwasinye amasezerano y'umuryango w'abibumbye arwanya iyicarubozo n'ifungwa rinyuranije n'amategeko Human Rights Watch yakunze kumenya amakuru yizewe ku bahoze ari abafungwa bakorewe iyicarubozo n'ibindi bikorwa bitemewe mu magereza yo mu Rwanda harimo Nyarugenge ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali aho bamwe bavuze ko bafungirwaga mu kato bakanakubitwa Human Rights Watch ikavuga ko abafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga bagombye gusaba u Rwanda kurekura abanyamakuru bafungiye ubusa n'abarunenga kandi bagasaba iperereza rihamye ku rupfu rwa ntwari.
Urakoze Eric Bagira Ubusa, twasabye ubuvugizi bwa Leta y'u Rwanda kutubwira uko bwakiriye raporo ya Human Rights Watch. Ubusabe bwacu bwakiriwe, igisubizo tuzakibagezaho. Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Ministeri y'Uburezi muri cyo gihugu ryatahuye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora. Leta ivuga ko abo bagiye gusimbuzwa abandi. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Ubwo rusasuma rwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa kabiri z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 rwakorewe ku mashure yose, ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose byegukira ubushikiranganje bw'indero. Ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko aribwo bufise abakozi benshi mu Burundi, bakaba bangana n'ibihumbi 86 n'amajana 552 ku 75% by'abakozi bose bahembwa na Leta y'u Burundi. Ikindi cyabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku 46% baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi bababa 4000 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga ari abahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe, basanga bamwe n'ababikira, abafudera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa, ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganyirizwa. Kubwo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero, ubwo rusasuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi.
Mama nawe ni yavuze ati twenge turabumuze ubusodetri katanil ahubwo twebwe ibihuha byari byaciriye ku buhinga bw'ubukana bumenyi ntibyigeze buvuga katanil bwavuga katanil bwavuga kamatanil anseyo fiktif barakora ibiharuro fatidiye kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa komisiyo bibiri n'umushikiranganji w'indero. Urumva babibereka ko komisi dufise une bande de ministre irresponsable.
Ubushikiranganji bw'abakozi ba Leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku 55,953 muri urwo rusansuma. Bategereza rero guhinyuza ko koko abakozi 86,500 n'amajana 552 banditswe mu bushikiranganji bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusansuma, ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara, mu makomine no mu mashure, bafadikanije nabo mu kigo gikoresha hinga bwa none arico media box. Umukozi wo mushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karangamuntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo, akerekana ikete ryamuhaye akazi, akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa Leta, akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri media box, ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 5,500 na batatu batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku minimo yabo ku munsi wa rusasuma kumva z'indwara ingendo canke batari hafi yaho bakorera weserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ati co gikorwa kiradufashije cane kongereza manuta mu gihe ikigega ciri CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi
depuis le mois de juillet, on a noué un programme à communiquer financier avec le FMI. Parmi les critères de performance du programme, Haribo est dans les points de vue de la justice. Donc, on a tout dit comment est-ce que mon ami a moi avant de faire un mot de mon fils.
Ibyavuye muri ugo rusasuma bizofasha cyane mu gutunganya ibijanye n'amafaranga akenerwa mu bikorwa bitandukanye by'ubushikiranganje bw'indero. None w'igihumbi n'amajana 503 boba koko ari abahembwa badakora abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora harabagiriza ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganje bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganje ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganje bw'indero ico cyumvira gihuriye ko n'umushikiranganje Hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongo uyu mugwi wakoze rusasuma aratanga karorero uwo nawe ntibamusanze ahakorera ariko abandanya ahembwa.
Yambo no Margarita matrikile yiwe ni aja muri BPCI Bujumbura nimero yo konti igihano y'umushahara yirwa uratumwe gatumwe.
Abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Uwo muyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ibyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro.
Turasaba ko umushikiranganje kurangira ubushikiranganje bw'indero ko baho kwameliora ukuntu umukozi iyo avuye mu kazi kumva zitandukanye duhane amakuru aze ataba muri sisiteme z'aho serivisi imushahara wera gusohoka kuko n'ubu tuvugana tubaganije mu makomine atandukanye hari aho tumaze kumenya ushobora gutanga umuntu amaze imyaka 2-3 yaritabye Imana canke yarabaye hambaye tuakomsedidike kubera amakosa atandukanye mugabo tubaganije kumva yuko umushahara wiwe wogisohoka.
Iruhande yabo 1,503 hari abandi bakozi 695 batasanzwe ku kazi bivuye ko bari barungitswe gukorera kure y'aho batwagwa abari bakitswe n'amagara canke mu kiruhuko. Haravugwa kandi abakozi b'ubwo bushikiranganje boba bagumye bahembwa ariko barahunze kuva mu 2015 amahera yabo akaguma arungikwa ku makonte yabo kandi atawuyatora. Ibyo rero biravugwa imabayi muri Cibitoke aho hari abakozi bipo yo muri iyo komine bari mu gasho bafunzwe bagerezwa ko bamaze kubona ko hari amakonte aguma ajaka amafaranga atawuyatora baciye bayiha mu nyuma baramenyekana barafatwa bakaba bagirizwa amafaranga agera ku 16,000,000. Uwo mugwi wagize rusasuma waragize kandi amakenga ku bakozi b'ubushikiranganje bw'indero bari ku kazi ariko batararonka inomero y'akazi. Abo nabo umuyobozi mukuru ajejwe abakozi ba leta ese mu gukora abakozi bashasha batararonka inomero ndanga mukozi wa leta kandi batarahembwa hari garagaje kandi abakozi bahembwa batashoboye kubwira baje kubasansuma inomero ndanga mukozi wa leta abona buwo muyobozi mukuru yasenguye ko hari abakozi bahabwa iyo nimero ndanga mukozi wa leta nibabimenye nibaniteho kumenya iyo nimero kuko kubgabo iyo bahembwe nta kindi kibagisigaye kuri abo bakozi 1,503 bishoboka ko bahembwa badakora imishahara yabo igiye guhagarikwa abarongo ya mashirahamwe y'abakozi n'ubushikiranganje bw'indero bo bafite amakenga ko arabigisha bazohava bahagarikirwa imishahara kandi bari ku mirimo abo nabo umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere Hedatus Nyandwi General de Brigade mu gipolisi yarabahumurije atabazoba barahagarikiwe imishahara barafise uburenganzira bwo kwitwara
niyo yataka kugatijewe niyitwa Nyandwi Minani Nyandwi Fefiti kati jewe ni kukati tutoja kupata komisyon kuti komisyon uyo mungu mwami sudema fiktika per fiktika chemu mujani mwende mujani haa handa kukapa kwenye mwumuhone mwumujana vesko shento servisi achasi nima kukatijewe ni kuri ekore pridere yu mshenda juu amarina tutoja hila nima toka tutoja uwa tuchetu mutwara tukende mshenda juu tutifesero dekite uyo mungu ni kwawe chani kwawe.
Ku kibazo cha bamwe rusansuma yaba batari ku kazi Hedatus Nyandwi ati nabo nyine harategekanywa haguhinyuza mu kiringo kitarenze amezi atatu
nabo abandi babera bavuga ngo mate twamaze kubona mu rusansuma tukavuga tuti jewe kwa mama Carlos Sanchez parce que nani muri yo komedi ka cyo tubira ko nani muri yo komedi ka ari umukozi wa DCE ukinanya tuzaka tumubwira tuti wakitse reka tuje tujyana mu kinanya muri DCE le directeur communal de l'enseignement. Mieux la proconnaissance, pour vous chier là, on va vous dire que la fonction publique développe un charme.
Umushikiranganje w'indero we yagize ati iyo rusansuma izodufasha kongereza abigisha amahirangane na miliyaridi 5 n'igice bahora bahembwa umwaka badakora bayikoreshe mu guhakazi abazohembwa bariko barakora. Umushikiranganje w'abakozi ba leta nawe asaba ko urwo rusansuma rutomera nk'izindi atakarusho zazanye mu kubungabunga ubutunzi bwa leta.
Pour 2008, il y a eu un sassement, cette fois-ci biométrique. Il y a un renouvellement intégré du système d'information. Parce que, il y a eu en 2008, au moins, il y avait un pays de la rue Chiaoua avec les années 2015, des objectifs de l'Aïda à l'heure.
Ku bijanye n'ibihano abahembwa habiri canke bahembwa badakora bohabwa General de Brigade Hedatus Nyandwi nta ry'umunwa
umuntu wewe yabaye transfer akamahembwa we ahubwo niyo byagenda gutya ahubwo tushatujya rusaraka hafi kuko wayo transfer hariho sisiteme zo remunerasiyo mugabo umuntu yabaye transfer akagura muri mishami ya ministeri ya fonction publique ahubwo tubaba dusanga ari circonstance aggravante.
Mu bindi byasabwe muri iyo nama ni ukubijanye no gukurikirana abakozi byovanwa mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bugashikanwa mu ntara no mu makomine kuko byoroshe kumenya ko umukozi atakiri mu kazi kumviza cyangwa izindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yama yagirije abo muri ubwo bushikiranganje ko batagomba gushira mu ngiro umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none kumva yuko bakongatajwe no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Umukuru w'igihugu ariko ingomba ntangure gukoresha ubwo buhinga
digitalization zo iheri wanje nsenda bashiramwe bimuri uwanditse ikete nsandaribona kwirike tutagishura none si so go programa go suka cyo gutrimaze imisinga nuko none runje ntacyandika ndabwije ukuri ngaho ibintu dufisa amarogisiyeri aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ica cyoce basi twaze tukije ndaba muri nzobikora ariko
Evariste Ndayishimiye amenyesha ko agiye gushiraho itegeko rigenga ibijanye no gukoresha ubuhinga bwa none mu buzi bwa leta.
Ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza lowa do digitalization najyo lowa si za digitalization ni preze importa barimbwiye kubera iki nkabo batrisha mwavuze ntibiza mu mpanuro bija mu bihano la lowa ela siti trishe tuepini lowa si za digitalization nayo nyene mu byihutagira ngire ririmo ndaribone neza n'ibihano kuko sinari inzira content yagi ngire meze baramaze kumpa amashapitwe rero ndabigejeje kure Hamwe mvira ko nabigereje kuba. Je nikorera ni numu ya sije ndabwira nti zende mera nkarara nicaye namwe muri ko mwinyora karengo.
Igikorwa nk'ico carabaye mu gisirikare cy'u Burundi hakaba hitezwe ko no mu bundi bushikiranganje haba rusasuma nkugo kugira ngo ntiyasubire kuba abakozi bahembwa badakora canke bagahembwa habiri.
Urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko shofe bimeza bite?
Banduku nje fituganiye ibi. Mbone frontiere kwa pitisha magari kuna kwa nini hapa?
Ndibera none, shofe kugeza none uzimye ni modoka none. Ukuna jaga nibira kwa Combo Taxi ari modoka iri serious
none. Monsieur, banduku basibasi makosa yangu lakini. Angalie magari sote zinasimama mbele na nyuma yetu. Nazo zinaangua zipite.
Kwa serious.
Ndapita api sasa tungwe turi yetu na shiki shafika na shiki tutapita.
Njye ntabwo nshobora gutegereza rero. Njye harimo ari inyama ngomba gufata hakurya y'umupaka. Ikindi njye bicuruzwa mvanye muhumuro. Abakera banjye bari hakurya y'umupaka barabitegereje. Kandi ni ibintu byihutirwa.
Bandu kusasa nataka mini feni ni baba eh?
Yeranje nyene gira icyo ukora. Kuko n'ubundi akajagari kose muri aka karere. Ni mwebwe abanyabugo mukazane. Rero ibi ngibi bintu ko. Niba utagi utanze cyo gukora rero kamwereka. Umva. Bafa mu nzira.
Bandu kumeze unakuwa manja bazima. Acha bitu kuwamo. Unakuwa manja bazima wamini. Monsieur, kukoleza tana gusa kuvola yangu. Haiko unjo kuna beba, minye niko naendesha gari. Tuna sikili sana.
Wati, moto karelo tujeni.
Munyone banduku. Ndapita api hapa, wupe kukuna ona lakini. Vitu za nivi.
Ngumba kujirusaji kuzana inyama. Mwa wachile bakunde nyama choma mukawari kange. Uwini mugoro bandababu gini chiko. Uzikora mu sababu zinyama nani mtu anazoja kugaruka mu kabari kanyi
basi pokea sile simu mwenye kuna kuita kwa msami nini angalie kule mbele yuko vinapitikana niko na kiasi cha pesa
sura mama garaji yako migenzo gute aro
alo
umba umbubu
ariko umba shibganya banyamu humuru mwenye kumbyo bageza he
mbara
wewe ndo matanga kulindiye ngakupaka ngumu bibaza yuko inyama zimara matanga itarafu sha ndabibona ndabibona abanyamu humuru kugira afere nabo ntakigenda.
Ariko mada umva ariko nkubwire nkurahije ukuri rwose ubunaheze kumufaka mpagaza amasaha n'amasaha rwose urumva nta nubwo zigihe ndi bubashe kwambukira rwose mbo wihanganye pe
ubikurabesha tugisha ukuri yuko utinye kuza kugira ngo ntundi amahera y'ubushize nkubu mwabwi yuko nari nda gusa bitenye kugira ndangure izi nyama zawe
anyumvira ra
tugisha ukuri ndabimenye uraduburi tukani mwebwe.
Ariko se wa mugore we ko nkubwira ko nicaye muri tagisi nkaba mpagumaza amasaha n'amasaha kuki utarimo kunyumva ubundi kuki ari wowe uribwira ko ari wowe urigomba wenyine ngirumva igihomba mfite
abanyamuhumuro ndabizi yuko mubesha nkuko muhemba
kurusha abanyarusange
sinshobora kwemera ikintu na kimwe kivamukanwa kawe urabona.
Ariko se mada nkubwire mu ruhe rurimi kugira ngo wemere ko nanjye ndimo guhumba ubu ni ntabasha gutanga ibicuruzwa ngo nzane n'izo nyama uzi ko ndimusubira kwisuka neza neza urumva akabari kajya kadafite icyokezo katahita gahumba uzi ko ubu ngubu ushobora gutambura byose none nawe uri gutangira kunshinja ibinyoma.
Messi niko nabari mbaya
ngo
mbirema niko nabari mbaya. Vitu venye mina ambilua kula, se frontiere nafungiwa, na siye nafungiwa sababu gani, na siye kama nafungula sangati.
Mwiki?
Ndumipakia
ugai? Mupakura funza kwa kwa se?
Ndiyo, na siye kama nafungula sangati.
Madaura vyumbise? Mama na we?
Nda vyumbise, aliko mare ane, mumi dengi ya kumwani. Musinga, kwa ukatia mute, munga kutuari vinya mazao, umama ya yani.
Nyo
ngumu dukoliki. Dukoliki kwenye ingingo yo kugari mipaki dukoze kwa tukwezi. Ingaru kadiri kwa tukwezi.
Aha. Musikie basi. Tuwache kwa sikuenda na hukumu. Tungwe basi kumsawe wanatushimamia bakubwa wetu, bakishakia pata gisi ya kutusaidia, watapata solisi, na vitu vyetakuwa vya kutusaidia shie vote. Juu hakuna kingine kituteza fanya.
Lewe. Kasikizele kwenda hali ijikorko.
Chari kigani hilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa nala benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni uri wakasana tunaburi chumwe rwara saa kumine vini na maku miyamili zumogoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Radio Ijwi ry'Amerika dusubire mu Burundi. Leta irihanangiriza Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi, irabarega gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara riravuga yuko bashobora guhura n'inkurikizi zabyo. Nairobi, Eloge Budikaneza.
Iryo tangazo rivuga ko umugambwe CNL wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri mu rugo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha. Inagabisha cyane cyane mu mugambwe ari nawo wonyene uri muri urwo runani mu yiri bwataka ku Burundi, hamwe n'abahoze mukuru w'inama nshinga amateka Leonce Ngendakumana ko bokwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu bya EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umukuru w'igihugu cya Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Hari mu ntango za kuno kwezi rwandiko rubasaba kuremera Leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishyizwa n'ababyanditse, bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshinga amateka akaba no mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga cumi nyuma yo gusinywa mu kwa munani 2002. Yabwije ujya Amerika imenyetso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza.
Dushaka yuko ata muntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangato cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira byumviro by'ibindi abantu bidegembye, aba bahunze bahunguke, aba bapfunzwe bapfungiye ubusa batungugwe, hanyuma amatora ategugwe neza atunganywe neza.
Agatondo rwasasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe Sende David bamaze igihe bafata, harimo guhagarika ibikorwa by'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi intego bifise, atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene.
Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine.
Mu kete giwe mushikanganji niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba. Mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye. Habuye muri Leonce Ngendakumana n'umugambwe CNL, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na Leta y'u Burundi. Leonce Ngendakumana aribaza icyatumye abategetsi b'u Burundi babarakurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze kwa biyise imirwi y'iterabwoba igarame y'u Burundi, ibyakurikiwe n'iyuga rwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi.
Abantu ntibayifashe kumwe, abandi bayifata mbere nabi cyane bavuga ati n'ahantu abantu bahekuye u Burundi bapakaje u Burundi bahungiye ngo twebyo naje twemera ibi turiko dukoreramo. Tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGL, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose, turiko dusaba n'abandi bafashe.
Rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe Sende FDD uja ku butegetsi kandi nawe wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe.
Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego, bagenda ahubwo ico abakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorereko ahari ingorane bakosore.
Hamwe Leta yo kwica amatwi, Ngendakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza.
Biramaze kuba henshi mwene ibyo abanyagi barashobora kugirisha vuba ati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buba buja muri byo gusega. Yero abantu baze kubaho mwene ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagire amakudeta, bagatangura kwiheba ngo bagire imigwigwana, ucumenya ko abantu babasha vuba. Nibaza yuko abantu baze kubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane igihugu cy'u Burundi cyo nyabagendwa igihugu cy'u Burundi gisubira kugira ijambo
cyangwa se ganda ku mana yabwiye ijwi ry'America ko izeye kubona amashyira hamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi yemeza ko ikete nk'iri abanyepolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere yuko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitore zikindi kiringo cyateye imari umwaka wakurikiye Roger uri kaneza ijwi ry'America
anu dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteze amatwi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeze kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ingeso ntigira amaso umunsi mwiza mwari kumwe na Veriste nshimiye Imana.